Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bisi ya 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazwi ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Ari giye tugara samwe mugabo twa tufise ubwoba ari giye umubanzi cha twinjira kubera minsi usanga banjira na abasuma afise nko bakwinjira muri atere bya bazo bafise ukabitanga.
Uyu ni umwe mu bikorera utwawo mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi yavuga inzitizi bahura nazo mu kazi kabo ka minsi yose kubera umutekano muke. Iyo nkuru co kimwe nierekeye imirwijeje gutegura amatora makomine ntara ya Kirundo ya rahiye uno munsi. Turabigaruka ko mu kanya gato mugume ku radio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuri no w'Imana yemeye ko programme yiswe DACA yo gukingira urwaruka rw'abimukira isa niyapfuye mu kuvuga ko abademokrate batavuga rumwe nawe batayishigikiye, ariko yongera ko yifuza kubandanya kuganira kuri ico kibazo. Iyo programme yemejwe ku ntwaro ya perezida yahoze arongoye Leta Zunze za Amerika Barack Obama ikingira gusubizwa iwabo urwaruka rw'abimukira bashika ku 180,000 zanye n'abavyeyi babo bidace mu rubyo budakurikije amategeko myaka yeheze, abana bakaba binjye ku butaka bwa Amerika bakiri bato cyane. Icyo kibazo kikaba kiri mu biganiro biriko biba hagati ibiro vya perezida hamwe n'abashinga amateka. Trump mu ndwi iheze yanase umugambi yashikirijwe n'abasenateri batatu ba Republicane hamwe n'abandi batatu ba Demokrate yo kongera ikindi kiringo abana bavutse kubimukira cyo kugaba cyo kubanda danya baba muri Amerika. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika yarongeye guhamagarira makungu kwakira impunzi n'abimukira kubwiwe icaha ni ukwanka uza akugana. Yabitangaje ejo ku munsi wa Mungu aha makungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi n'abimukira ku nshuro y'ijana na kane. Papa yagize ati "Nduguretwa mungina sicaha kugira amakenga canke guterwa n'ubwoba, icaharu ahubwo n'ukwanka uza akugana yabuze iyaja ndugayitwa mungina kuva shingwa amabanga yo kurongora Ekleziya ya Katolika mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2013. Papa Francisco nigeze ahagarika kuvugira impunzi n'abimukira abasabira kwakirwa. Umugambwe Unity uri ku butegetsi muri Liberia ku munsi wa gatandatu warirukanye mu mugambwe perezida Ellen Johnson yahoze aramutswa ico gihugu yahowe ko atashigikiye cegera ciwe Joseph Boakai yari yatowe n'uwo mugambwe kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye muri ico gihugu. Boakai yaramaze imyaka 12 ari cegera ca perezida ca Madame Johnson yatsinzwe na George Weah yahoze ari umukinyi rurangiranwa umupira w'amaguru. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushaka kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet yacu ariyo @3@burungu, radio yacu voa@burungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ongere ndabahikaze incuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu tugere ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda aho leta y'ico gihugu ivuga ko igiye kwigisha impunzi z'abanyamahanga baba muri ico gihugu imyuga yifasha kwiyungunganya. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wa Assumpta Kabuyi akiri ko araca ijya nino ino nkuru. Assumpta, amahoro ngaho mu Rwanda. Assumpta ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwigisha abanyamahanga bahungiye muri ico gihugu imyuga ije kuberiki
iyi ngingo rero ifashwe nyuma yaho ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi ya Seleni itangaje ko guhera mu kwezi kwa mbere kuri mwaka 2018 imfashanyo bagenderaga impunzi ziri mu Rwanda igiye kugabanukaho 25%. Uwakumva 25% yakwibaza ngo bivuye he bigiye he, ubundi impunzi zahungiye mu Rwanda zisigaye zibona ikizitunga ariko cyane cyane bakabaha mu mafaranga. Uyu muntu umwe yahabwaga amafaranga agera kuri 260 ku munsi, none guhera muri uku kwezi kwa mbere umuntu umwe azajya abahirwa amafaranga 190 ku munsi. Ayo rero akaba ari make cyane ugereranyije n'uko ibiciro bihagaze, ugereranyije n'uko babasha kwihahira. Noneho leta y'u Rwanda bakavuga bati tugiye kwigisha impunzi utuntu tunyuranye, kwigisha imishinga, abazi kudoda badode, abazi guhinga be bahinga, kugira ngo babashe kunganira ayo mafaranga make cyane bemera ko adashobora gutunga umuntu.
Asumta ayo mafaranga bahora baronswa 260 agiye ku 190 bayaronka ama bakaronka n'utundi dufungurwa canke nayo yonyene.
Nayo yonyine ayo niyo yasimbuye ibigori bahabwaga, ibishyimbo bahabwaga, usibye abantu barwaye cyangwa se bafite uburwayi bukomeye nk'umugera wa sida, nibo bahabwa utundi tuntu tundi, amavuta, amafu y'igikoma. Ariko ubundi abandi bahabwa ayo mafaranga akaba yarasimbuye bya biryo byose babonaga.
Ingingo itangura gushyirwa mu ngiro ryari?
Guhera muri uku kwezi mvugana na ministre yambwiraga ko hari n'abantu ba mbere batangiye kumenya imyuga, ko ndetse hari n'abantu ba mbere batangiye kwigishwa. Ntabwo umubare yawumbwiye neza, ariko kandi hari abantu batangiye kumenya umwuga. Ariko ibyayo mafaranga byo iryo gabanuka biratangira n'uku kwezi kwa mbere.
Hari impunzi zimwe zahungiye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, bo bashoboye kuvugana nabo kugira ngo wumve ingene bakiri iyo ngingo?
Twaravuganye gusa baje kumbwira bati amazina yacu ntuyatangaze, ariko bambwiye ukuntu ayo mafaranga ubundi bagenda bayagabagabanya, bambwira ukuntu ibiciro bihagaze mu nkambi, bambwira ko ari ibintu bikomeye cyane ku buryo bibaza ko rwose ubuzima bwabo busa nk'aho bugiye kuzabarushya mu minsi iri imbere.
Bagategekanya guca babandanya babaho gute?
Bambwiraga bati ni Imana yonyine ibizi, nuko banambwiraga rwose igisubizo akavuga ati ni Imana ibizi ko tuzabaho kuko ubundi kumva 190 bamugereranyirizaga ukuntu akawunga kagura. Akawunga ni ifu y'ibigori, ni nayo ikunze gutunga impunzi. Bambwira bati akawunga kagura amafaranga ikiro kigeze kuri 600, ikiro cy'ibishyimbo kigeze kuri 150. Wabara rero ugasanga n'amafaranga 190 ku muntu, ukabona ko bidashobora kuvamo.
Asumta muri rusange igihugu cy'u Rwanda kirimo impunzi z'abanyamahanga zingana gute, hamahanini zigakomoka mu bihugu byaha?
Ubunganira na minisitiri wo gucyura impunzi mu Rwanda yambwira ko bamaze kubarura impunzi zigera ku 170 n'abandi barenzeho bake, ariko kandi abenshi nabo muri Congo ndetse n'abaturutse mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze cyane rwose Asumta Kaboyi, turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira ibyinshi kuri iyo nkuru.
Urakoze cyane.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Makuru avugwa mu ntara, abagize imigwi ijeje gutegura mu makomine y'intara ya Kirundo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro barahiye kuri uno munsi wa mbere. Imigambwe myinshi irashima uko iyo migwi yubatse mu runani ya mizero y'abarundi, ariko ntibashima ingene umwe mu bo rwatanze yakuwemo kuvyo wita akarenganyo. Umenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufite ibindi kuri ino nkuru.
Ukuboko kw'ibubamfu kufashe amabendera abiri, iry'ubumwe n'iry'igihugu, ukundi kumanitse hejuru. Abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibwirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere. Imbere yo kurahira, urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye. Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye inyifato itegerezwa kuzobaranga, acagira ko anabagabisha.
Twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mukanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa, atari uko bizobaruhisha cyane. Umunsi wakoze ibikorwa bya sisi ku mutaga mwijoro ugacuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa kuko cyigikorwa cyigikorwa cyaseni si cyasepi si cyasisi ni gikorwa cy'igihugu
yisunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibyirizwa nshingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo
Meriki yoro nankwa womba
we yasavye ababona ko batazobishobora gukinjura kare
amabanga are mugiyemo arahambaye cyane muri kwa kuva kera ari nabashike muri arutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi akavuga ati mbere ndabihevye ndisubira inyuma ibyo byarabaye mwe mwatuwe mwizigiwe wo kumva yuko nkizigingo somye yo hava hemuka ikambere no musi ashaka kuvuga ati genda bangirije byo ari biza cyane bawerekanye yangingo ya 35 nabasomera utegeza kubahiriza amategeko y'igihugu
imigambwe nka yose irashima uko iyo migwi yubase mukerereza Octavie arongoye umugambwe parikte agakiza untara ya Kirundo
ayishimira gose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabaravye ubukerebutsi bw'itonzi n'ubwenge kuzorangura nishaka ibikorwa biyemeje umugore rw'amatora mu ntara sepi ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe
muri FNL naho nyene barashima Abdul Karim Mashaka rongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe botandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politiki
n'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego turashobora kuvuga ko tuhafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro aha rero twebwe icyo twiteze nuko aba bantu ntabategezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure mu komundondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye canke bahakanye kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro
umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacu bashima kuvuga mu runani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono Oscar Nizigimana arongoye ubwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira ico batashimye
twe turi mu migambwe canke inani ziri mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine ariko ikintu cadutangaje nuko hadusanzwe tujana gu mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine wasanga baronka n'imibiri umuntu umwe muri komine uvuga nk'umugambwe uri ku butegetsi waronka umwe umwe ku komine ariko twebwe twasanze baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe acara kugwa ku buryo bwa dutangaje natwe bwe tutashobora gutegera ibyo byo ko higesubirizwa nuwo badusavye twagiye kubimenyeshwa mbere dutevye ikete tuza kuronka dutevye
agira ko anashikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwara so bari kuca batanga umusubirira yari gusubizwa n'undi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiriza n'utari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo aca subirizwa n'umukenyezi
Pascal Imana ariyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ivyo umugwi arongoye wagirizwa kubyiwe uwo yakuwemwo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu cyamujeje akagirizwa no kudakunda akazi ikindi cyatumye akugwamwo nkuko mana ariyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10 uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibwirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi yariko kugira amusubirire mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jambo Skondarurinze yarakenuye cyane mu ntara turaza gusubira handi hato ariko tubanze tunyarukire I Bujumbura tubabwira iby'umutekano aho bamwe mu bikorera utwabo mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bemeza ko umutekano muke wagiye uravugwa muri ico gisagara wasubije inyuma ibikorwa byabo umenyesha makuru wacu I Bujumbura Diane Ndonse yaraganiriye na bamwe muri bo adutegurira ino nkuru
Uyu numwe ubikorera ibyabo muri quartier byiza mu gisagara cha Bujumbura afise iduka ibarira impunzu ikanazidandaza uyu musore atwiganira ko yugarisa imwe y'ijoro kugutinya abasuma kubw'umutekano muke ivyabo nako ari nzitizi kugutera imbere kwako kazi kiwe.
Twebwe nga ari giye tugara samwe mugabo twatufise ubwoba ari giye umubandi twinjira kubera minsi usanga banjira na abasuma afise nko bakwinjira muri atere bya bazo bawufise ukabitanga kandi usanga nyene ugiye mu guhomba nyene ukora urikora homba nyene twebwe ikintu ubo dufasha umutekano ugwambera umutekano aba umutekano na twebwe usanga caturonga amasaha menshi yo gukora tushobora gushikana nga saa sita z'ijoro saa tano z'ijoro turiko turakora
ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api coco iyo nzitizi y'umutekano muke nikiubona. Leonard Sentore arongo ico kigo avuga ko abanyamitahe kibakingira mu bijanye n'amategeko na ikibazo cy'umutekano atakiriho mu gihugu.
Twe turabona yuko igihugu gikuje ibyangombwa. Ca mbere nuko cyafashe iya mbere muri bya reforme doing business kugira ngo le climat des affaires imere neza. Tukaba rero ubu leta bandanya igira izo reforme. Cyane cyane cha kabiri nuko turashaka ayo mategeko yo kubakingira. Cya gatatu nuko dufise amahoro n'umutekano. Nije nacu ndaye no gutangurira. Dufise amahoro n'umutekano abanyamitari bashaka kuza bagakora bumva yuko batekanye.
Nubwo biruko ikibazo cy'umutekano gikwiye gushigwa imbere. Umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda avuga ko nyabuna umutekano ubangamira cyane ibijanye n'ubutunzi kuruta ibindi byose.
Icyo kibazo cy'umutekano abantu bakunda kugifata bakirabisha gusa kugena ubuzima bubangamiwe mugabo burya umutekano muke ubangamira iterambere ry'igihugu gusumba ubuzima bw'abantu. Nivyo umuntu arapfa, babiri barapfa, 10 barapfa na 20 barapfa mugabo ahantu hari umutekano muke ivyerekeye byo gutunganya vya ekonomi bica bipfa cyane. Ngiyanda guha karorero nkubu biragora kugira ngo naho wo gutsitaye umutahe we naho washaka gufasha umuntu ntujora kumufasha ngo yugurure akabutike ruguru cyama quartier amwamwe guko apfa kukugurura bacha barara bakamenye bacha barara bamwibye we naho ufite itongo ubiragoye kuririma guko urarima hageze kwimbura hakimbura abandi muri ico gihe rero ucuhitamo kutarima.
Uyu mwigisha muri kaminuza aravuga ingaruka ziri ku mutekano muke no kubakora urudandazwa kw'ivyo birimira.
Bishitse naho data wanje ukaba ufite ko wigira uwo murima wawe ubigori cyangwa biraya bakawurarira uzosanga ivyo bintu wimbuye udashobora kubishora kuko abandi muhurira ku isoko ayo mafaranga yo kurarira nayo barishe. Urumva bo bari imyahantu hari security ashobora kuba biri mikongo ashobora kuba biri muri Tanzania cyangwa Uganda cyangwa Rwanda akaza akabishora ngaha ugasanga birazimbutse gusumba ivyi wawe kubera wewe wategereje gushiramwe uburyo bwinshi kubera ko wabanje kubirariya kubera cyangwa nibarabara ari ribi kubera ubukene bw'izizi igihugu badashoboye gukoresha amabarabara kubera kumbure n'ikiraro cacitse cyangwa kubera ko n'imodoka ibiza nayo ajirapfa kubera utagifite amafaranga yo kuzikoresha.
Icyo bikoze ubushikiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko buvuga ko mu migambi bufise muri uyu mwaka harimo guharanira inyungu z'igihugu mu karere. Isabel Ndahayo aramutswa ubwo bushikiranganje ashira imbere amabarabara n'izindi nyungu zo guteza imbere urudandazwa.
Hari guharagararira inyungu z'igihugu cacu mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko kugira ngo Burundi buronke karusho nishirwa mu ngiro ry'imigabo n'imigambi y'uwo muryango harimo n'imigambi ijanye n'iby'inyubako by'amabarabara indarayi amasoko ntangangufu hamwe no kuronka akazi kw'abarundi muri ibyo bihugu muri uwo muryango.
Hambavu yibi ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api kirasaba leta gushira ingufu mu kugwiza umuyaga nkuba kugira amashira hamwe ahingura abone gutera imbere cyane cyane ayo mu burimyi. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Hejuru ya Amerika dusubire rero mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi neza na neza igitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi muri commune nyene ya Gitega habarimiyo muri iyo commune batakamba yuko abajejwe intwaro bo bafasha mu gutorera umuti ikibazo c'amafuku yateye imirima yabo izo fuku rero ngo ntacho zisiga inyuma. Umenyesha makuru w'ijuru ya Amerika Fidel d'Antoine Nsabimana niwe yadutegura ino nkuru.
Izo fukuzo ni mirima y'abanyagihugu zikazi ku mitumba y'amasenga nyabisindu na mushasha muri komine ya Gitega nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahaba. Nduwezo Esperance ni mukenyezi mirimizi aba ku mutumba wa Masenga aratubwira ko izo fuku ziteye ingorane.
Urumva turiyumye uduteye nk'ibijumbu cyangwa imyumbati amateka yose ubu zisigaye zijya n'ibiharage ziramira byose nta kimwe zitajya ubwa mbere ntizajya amateke zajya imyumbati n'ibijumuguza mugubu byose zirajya n'ibitoki zigira zimba mu mizi nyene zikamira hamazi gakwega byose n'amababi inzara nyine zo dutera kubera ifuku kandi zo zotera amafameze gose
zo fuku zatumye abahinga bo kuzitega bahungukira mugihe bateze ifuku igafatwa nyene umurima yafatiwemo acariha wayiteze amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi naho nyene wayiteze agenda yitwaye kwigurisha kubazi kuzifungura twegere gwajekera Nikodemu umwe mu bahinga bigisha ugwaruka gutega izo fuku kugira ngo barabe ko botuzi izo fuku uwo mutama w'imyaka 58 avuga ko ugwaruka yigishije rwuma rutega ariko izo fuku ntizifatwa ku mpamva tubwira
none ga muta kera bavuga ngo honye ifuku arazitega
mwebwe ngaha muratega
baratega muga ntizifashwa gose hafashwe mwimwe hazigasigara ari nyinshi usanga zazibiri ahandi naho batega zirahunga gose ikizibirira handi gashya handi hano yageje ko hagikisigisibi uhashize umutego asanga yazibiri umutego kaguma uriyo ukaguma uteza nyene nayo yizibiri yaciye handi
mbego uyiteze bigenda gute
uyiteze bamuhemba 500 hari nabaka 1000 ayikuye
abarimyi basaba batakira abajeje uburimyi kugira ngo bagire ico bakoze kubwizo fuku Caritas icu Burundi numukenyezi mwirimizi wo kumutumba wa Masenga
aje indimo zose aho umuntu ageze ndimo hose ntacho tukirya ibijumpu igitoki umumbati yako kagora umuntu atera iteke byose nta na kimwe zitari byose zirakwera igitoki zirakege tukazubwirwe nuko gihenutse nico gituma rero umuntu azarabembereza asubizamo akandi asubizamo akandi nta cizo cuko tuzurya zisazizamwe nazo zirandura zirenza zirandura zirenza nta n'umuntu ufugiye ko nk'ubu aho usanze yatimbitse iratimbika rwose kaduza uruvu aha rero rero zigomba zitangura gutimbika rero se wasaba kubera zirundiye byo zirya rero barankaye ikotikira byo hirya harya nijya nifuku harya yarahejeje akwiye ko mwudufasha mukatirondaho umuti watso yego mukatamara dufasha wo gushira mu kuzima naye ahandi oya tugiye guhona kweri nazo nyeze atavyivoma kwa gasuka ariko kari kantunze yego niko kantunze nta kindi zirakaze n'ukuri zirakaze ariko mwuze muratuvugira ariho mudutabaza gati kazo
Andrea Niyongera arongoye burimyi n'ubworozi muri komine ya Gitega aremeza ko bazico kibazo cifuku zateye mu mirima yo ku mitumba imwe uwo mufundi w'indimo avuga ko bagerageje gukoresha ubuhinga bwo guteza ingutu zisanzwe zikaririzo fuku ariko akemeza ko atacu byashoboye gushikako arangiza aremesha abarimyi abizeza ko hariko hari gubundi buhinga bwo gutuza izo fuku ko misi yavuba bazoja kugeregeza undi muti agasaba abarimyi kuguma bakoresha imitego mu kurindira uwo muti Igitega Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
makuru yandi yo mu karere kuruno wa mungu harakarwe ko abantu bitwaje bigwanisho bakekwa ko barabarwanyi babamayimayi baraye bagavye igitero ku bacuruzi b'inka bo mu bwoko bw'abanyamurenge baba ahitwa Isalamabila ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inka zirenga 50 zarishwe izindi zirenga 80 nawe nazo akaba atawuzi irengero zabo zayo ku murongo wa telefone mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagiranye ikiganiro na Nibizi John Dwe perezida w'abacuruzi b'inka Isalamabila reka twakurikire
twahuye n'abantu duhura n'abantu bitwaje imbunde baza kuri moto badaturutse inyuma bari batanu bafite imbunde zibiri umwe aratambuka aza kugarura b'imbere naje nari mu gikundi cy'abantu ba nyuma bahise badushira chini ya urinzi kintu bihutiye cya mbere no kudukuraho amatelefone nyuma yabwo bagiye kugarura bari imbere barabahuza twese badutegeka kuryama kuko ngo tayari bari amaze gwari batangiye gukokinga nyine bari muri pozisiyo yo kuturasira rimwe twese icyarimwe bigeze aho ngaho nibwo buri wese yibwiye ko wenda habayeho kwirukansa kuko abantu baraswa baye bagenda mana yake twese turavumbuka duhunga mu buryo butandukanye kugeza ubu nyine tuba tuvugana ubu tugeze mu muhanda nyine kuhera ijoro ryose twumvaga ikiborogo ubu nibwo tugeze mu muhanda dusanga inka nyine zaraye zitemwe hatemwe inka nyinshi izo maze kubona ahangaha ko ndabona amayezi y'inka zigera kuri 50 ubungubu ndakomeje usanga nyine abasirikare baje kudutabara ko ndababona mu maso yanje muri make ni ku bintu bimeze sindamenya neza abacu bose ko bashobora kuba bakiriho ariko nyine nibo twakekaga twabasize bari hasi bari kumwe nawe bambwiye kuko ahari ariko inshazo za disparitere kugeza umwe nshanka nimwe dufite mu gihe twari dufite inshijana na 32.
Mbese abo ngabo babateye banatemaguye izo nka nabahe bagwanye
yego nshiti tubizi no hari abarwanyi bite ngo ni ba haleluya b'umuhari b'umuntu uyobowe ngo ni shehe yari umuyisilamu niwe winjiye mu gihuru kurwitwaza rwo kuvuga ngo batanze umurima umusozi wabo w'inoro manake bikitwa kuko ahanganye na leta twebwe tuje yari isanga abagendwa igenderamo n'abantu bose nubwo twazukorerwa yose izira uruja n'uruza imodoka zitambuka amamoto agenda manake ntitwabasha gutandukanya gusa ibyo duhamya gusa nuko twakorewe ivyo bintu n'abantu bitwaje intwaro bambaye imyenda ya gisevire n'abandi baturage bose babireba mu gacu gato abantu baje aho na range naraye hasi haje imihana n'amamodoka gupakira izo nka mbese bamwe babaga abandi bapakira abungubu ndakubwiza kuko nta ruhu ruhari nta n'ihembe.
Mbese mwebwe watubwira icyo babashinja cyane kugira ngo babatemagurire izo nka zanyu?
Yego, kugira ngo turi abanyarwanda niko bahoze batubwira bazadushije ubunyarwanda ngo se nigo ninde baduhaye uburenganzira bwo kuvugira mu butaka bwabo ndetse n'ayo magambo bagendaga bakoresha mu gihe bari bafite icyo kwinjira.
None se aba batabaye baturutse hehe?
Abatutabaye ni batayo y'abakomando isaramabira nibo badutabaye kuko ntarahura nabo ariko ndababona mu maso yanjye nibo badutabaye.
None niki musaba leta kuri ibi bibazo mugenda muhura nabyo?
Turasaba abashoboye bose leta ya Kinshasa, turasaba imiryango mpuzamahanga abashinzwe ikiremwamuntu gukurikirana iki kibazo. Ntabwo bishoboka ko umuntu yazira uko yaremye. Turasaba ngo izo zose mukurikirane, mukora amankete, muturenganure kuko bamwe ntibagira uburenganzira bwo gukora abandi ngo bicare.
Harakoze mgenzi wacu Vedaste Ngabo kukiganiro agira na kuri telefone na Yibizi Jondwe, perezida w'abacuruzi b'inka Isaramabira, aho yavuga ku gitero gikekwa kuba cakozwe n'abagwanyi bo mu mugwi w'abamayimayi. Mu gusozera, mugenzi wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda atubwira ingene byari byifashe ejo ihuye mu manuko b'u Rwanda, aho hasozerwa igikorwa cyo kwitaho abana bari mu buruhuko na cyane cyane mu kubigisha umuco w'Burundi.
Umunezero wari wose mu gwaruka gwakurikiranye ibikorwa byo kwitaha abana mu buruhuko, aho bari bahuriye indirimbo n'imbyino z'u Burundi nizo zaharangwa. Zisabira Vincent arongoye impunzi z'abarundi ziba mu karere ka Huye mu banuko bw'u Rwanda, akamenyesha ko igikorwa bakoze cyo kwigisha umuco abana babo bagikoze kugira abo bana ntibatakaranga, kandi nyuma y'ukwezi arashima intambwe bashitseko.
Aba bana bacu nitwaguma tureza amaboko ejo canke barenze kirazira, naho ni bwa bundi tuzova ngo dusubiye Burundi tugasanga ntitukira Abarundi, tugasanga wa muco wacu waratakaye. Rero muri iki kiringo cy'ukwezi twarabiyegereje, barabyina, barasoma ibitabo. Hari benshi usanga bazi Igifaransa, hano mu Rwanda nta Gifaransa cinshi bavuga, ariko baribukije Agafaransa, baranavanga na kakongereza bazi. Aho ni muri mu gisata cy'ubumenyi twabigishije, twari dufite biblioteke baje gusomamo ibitabo. Barakina inkino zinyuranye, barakina za basket, barakina football, abana baragiyegwa cyane gose, natwe kandi turabyishimira cyane.
Uno mwana nawe nyene ari mu bahawe izo nyigisho zo mu buruhuko, amenyesha ko atataye umwanya kuko guhura n'abandi vyamwubatse.
Byaturinze ibintu byinshi, byaturinze ko bon kwifata nk'abajene b'iki gihe, kubera ko muri vacances benshi baca baja mu bubare mu maboite, abenshi bagatwaye inda z'inshushu. Ariko twebwe kubera encadrement yaradufashe tumenya umuco wacu, dukomeza gukora umuco w'u Burundi, ntitwibagiye akaraga kacu.
Icyo gikorwa n'abavyeyi baragikenguruka. Umwe muri bo akamenyesha ko umwana wiwe biboneka ko yahakuye akarusho.
Ajefisemo abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ni bato cyane, ariko ivyo byarabafashije cyane mu bintu twize. Twari kutwayize ikintu cyitwa umuco kama w'u Burundi.
Munyemana Anastase, umwe mu bahagarariye HASER Huye, mu ijambo yashikirije yamenyeshije ko HASER ishyigikiye izo mpunzi, ko ivyo ishoboye vyose izobikora kugira impunzi nzitakaza icizere.
Biragaragara ko mwanze ko uru rubyiruko ruteragana mu biruhuko,
bagatekereza kubashakira amasomo anyuranye azatuma bakomeza kwiyubaka mu bumenyi, mu muco no mu myidagaduro.
Harakoze Desire Hatungimana kwino nkuru yadutunganirije. Diane Nahazo twari kumwe mu biganiro bitandukanye vy'uno mwanya na Innocent Kimenyi. Tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Ijwi rya Amerika riraza kubandanya mu ndimi zitandukanye. Igihe c'isaha 10 muri abahagufi kugira mukurikirane ikiganiro muri Isanga.